Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe nchuti na mwakunzi wa kadu inzamba kateka kawe kazi mmakuru yukuri musi wa mbele turi kwigine kezo jakane nwara nunga kumbi na mirongi wili na kane ayetu wa teguri yetu ya ira kungi ngo nguru nguru ziagize ingi ngo zafati wuhu gira ngo muminsi heza ya rikuko banyururu barenga madata nuhi zumbi kana nagato yonu mwihwezo wakuzi ni shiramwe akati Burundi mwijo shiramwe wakatanga zwa nukunu hara banyururu isi nzi watike zivari kukwa kandi bari wakuije iwisabga na mateo hugira bari kugwe abanyagi huko batano niwa wako mirete mumbura nyishi ili munumu ya ganurubura ya guye kumuhinga moku musu waka tandatu kumitumbi tanduka anye yomuri komine buti hinda munara ya muyinga amazu aringi jana nayo akawera bomo we ni yomvura abanyagi huko basawa kuro usuki mfasha ama kinga nayo ni menshi kumuza warundi zemu mangikambi ya ndutana nyarugusu mugi ucha Tanzania imvo kunuko awarundi mbariko wasabga gutahuka vijanga wikunda mugi uchabo mugihe hariho abandi na wariko waza gusaba ubuhungiro muri ico gihugu kandi baza ku bwinshi saya gusa twabateguriye n'ayandi muragoma muduteze yompi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa amakuru twabateguye tahe kuri inkuru iciye ku masonga hari umukenyezi wo ku musozi Runda ni muri komine Marangara mu ntara ya Ngozi kuva kuri uyu w'Imana afungiwe mu gasho k'inyamirama bikazo ni Nyamugari muri iyo komine yagizwe kuba aherutse kwihekura mu kuniga uriyo ya yarahejeje kwibaruka aca ruhamba mu murimo inyuma y'inzu asanzwe abamwe abanye ibiyo ngo bamenye iyo nkuru kubera umunuko waturukaho yahamze uwo mwana ariko guca bafata uwo mugore akashikirizwa inyamirama bikumva z'amatohoza ababanye bakavuga ko atari ubwa mbere uwo mugore afatirwa muri ico caha nk'ico ko n'umwana wa mbere yari yamubyaye acamuta mu ishamba ivyo ngo akabiterwa nuko avuga ko abo babyaye ko baca babihakana amashiramwe aharanira agateka k'abana mu ntara ya Ngozi aratera ibyatsi ubwo wisha agasaba ko uwo mukenyezi Yohana wahizunzwe amategeko mu gihe kwagirwa n'ico caha bagahamagarira n'abandi bakenyezi kwirinda kugwa mu caha nk'ico ngo kuko ubuzima bw'umuntu ari katihabwa tukiri mu gisata c'ubutungane ingingo zafatiweko kugira ngo mu minsi heze hari kugwe abanyororo barenga 500 ntizumvikana igituma nuko hariho abanyororo injojo bagifunzwe kandi bamwe barahejeje ibihano byabo abandi nabo barejejwe n'ubutungane hakaba n'abahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu n'ubu bakivundiye mu buroko ivyo bivugwa n'ishirahamwe akati Burundi mu rwandiko ryasohoye kuri uyu wa mbere ifatiye kuri iryo rikugwa ryakozwe ku itariki ya 17 Ruhuhuma uyu mwaka Jean Claude Ntiburumunsi n'umushingwamanza akabajije n'igisata c'amategeko muri akati Burundi atanga uburorero butari buke k'abanyororo bagifunzwe bategezwa kuba barareku
akati Burundi kandi iribaza nimba uko kuntu barekura abanyororo byo bifise byo bafatira ko bigaragara atakarenganyo kabaho kugira ngo hariho abasigara mu bunyororo kandi nabo bari kuja muri uwo mugwi akati Burundi kandi rabona yuko hari abanyororo bamaze guheza iminyororo yabo abandi nabo bejejwe n'ubutungane mugano ubu bakiri mu mabohero atandukanye mu gihugu aha amadina twashaka kuvuga mwamwe garagaza karenganyo gakomeye ni nk'uwitwa Colonel Dushimazi Dieudonne batazira gange mu bohero rya bubanza yahejeje umunyororo wiwe mu tariki 18 z'ukwezi kwa 11 mu 2021 mugabo n'ubu akibandanya apfungiwe mu bohero rya bubanza hari abanywanyi b'umugambwe MSD witwa Rugo n'umugabo Daniel Abyarimana Clément na Imana Gerard hamwe n'uwitwa Bigirimana Jean de Dieu bagiriwe ikigo mugongo n'umukuru w'igihugu mu idosiye yabakurikiranamwo bashika 65 bagirizwa ko bagumutse igihe bafatirwa ku ngoro y'umugambwe wa MSD mu 2014 bahava bagirizwa mugongo n'umukuru w'igihugu mu 2017 itariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere abandi bose bari kumwe bararekurwa basigaza abo bane n'ubu bakaba bavundiye mu ibohero atakintu kibapfunze kuko ni dosiye umushikiranganje w'ico gihe yari yavuze yuko yubitswe ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu. Aha twavuga kandi abandi banyororo barahejeje iminyororo yabo ariko nabo nyine bakabandanya bapfungwa. Twavuga uwitwa Nkurunziza Jean Berkimasi batazira ID dafungwa mu rero rya Gitega yahejeje umunyororo mu kwezi kwa mbere mu 2021. Twavuga kandi uwitwa Bizimana Pierre nawe nyene mu rero rya Gitega yahejeje umunyororo wiwe mu tariki 19 z'ukwezi kwa gatanu 2020. Kuvuga abandi bejejwe n'ubutungane ariko nabo nyene bakaba babandanya bapfunzwe. Turavuga uwitwa Miburo Matias ari mu ibaro rya Muramvya yahejeje umunyororo wiwe mu tariki 18 z'ukwezi kwa 12 mu 2021. Hakaba kandi n'uwitwa Niyonkuru Philbert ari mu ibaro rya Mpimba yahejeje umunyororo wiwe tariki 18 z'ukwezi kwa 12 mu 2021.
Jean Claude Ntiburi munsi asaba ko irekugwa ry'abanyororo ryo bandanya kugira ngo amabohero asigara n'abanyororo bake cyane cyane ashobora no gufata neza kurusha abanyororo asigaye muri ayo mabohero. N'ubu nyine dutega amatwi umushingwamanza Jean Claude Ntiburi munsi.
Aha rero turahava tukibutsa mbere n'abarongoye amabohero yuko kuba abashobora kubananya bafunze abantu bejejwe n'ubutungane abandi bahejeje iminyororo ari amakosa yabo kuko aribo bategerezwa kubavugira kugira ngo basohoke kandi noneho babisabwa n'amategeko mu ngingo ya 54 y'itegeko rigenga amabohero ryo mu 2017. Kate Burundi rehereza ubwo rwandiko isaba leta y'u Burundi ko yobandanya irekura abanyororo bafatiye ku ngingo zigaragara kugira ngo amanyororo bagabanuke mu mabohero nk'uko bisabwa kandi byofasha na leta kubera ko ubwishyo bw'abanyororo nabo nyine itico bibafasha kuko aribo bategerezwa kubatunga bakagerageza no kubavuza n'ibindi byose bisaba uburyo bwinshi. Turasaba kandi yuko boraba abantu bose bakora mu gisata kijanye n'ibyaha ko bokorera hamwe kugira ngo bashire hamwe byumviro hasohoke ipolitiki igaragara neza yotuma haba igabanuka ry'abanyororo mu mabohero bigaragara neza atari ibi byo kurekura abantu bake bake ariko bona yuko ingorane atamutse bazatorewe.
Turabandanya amakuru twabateguriye mu buraruko bw'igihugu bushira ubuseruko aho abanyagihugu batanu barimo n'umwana w'imyaka 5 nibo bakomeretse mu mvura nyinshi yarimo umuyaga n'urubura yaguye ku muhingamo ku munsi wa 6 mu mitumba 5 muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga nk'uko amakuru ava muri iyo ntara abyemeza. Yumvura ikaba kandi yaranabomoye amazu arenga 100 hamwe n'amasomero atari make. Abanyagihugu bakozwe ko basaba abarongoye intwaro kubagarukira ko Josephine Jones Nkunziman.
Iyo mvura yaguye ku munsi wa 6 ku mitumba ishika 11 yo mu mazona 3 yo muri komine Butihinda irimo umuyaga mwinshi n'urubura yakomerekeje abantu 5 harimo umwana w'imyaka 5 nk'uko barongoye imitumba bashikiwe n'ivyo vyago babimenyesha. Amazu ashika 110 yarasambutse 10 muri yo akaba yarabomotse yose mu gihe ayandi yatakaje ibisakazo eka n'inyubako rusange na cane cane amashuri mato n'ayisumbuye yarasambutse. Imirima myinshi ibitoki imyumbati n'ibiharage byaheruka guteragirwa irononekara cyane nk'uko amakuru atandukanye ava muri iyo mitumba vyemeza. Abanyagihugu bahuye nako kaga bagasaba ababarongoye mu ntwaro kubabera abavugizi kugira ngo baronke imfashanyo y'ibisakazo by'amazu yabo hamwe n'iby'amasomero y'abana babo nayo nyene yasambutse hirya no hino muri iyo komine ngo biboneke. Tubibutse ko mu kwezi kumwe guheze imvura nyinshi yari yononye muri zone Muyinga imirima y'imiceri n'ibindi biterwa mu mwonga ugabura imitumba ya Burima Gitongwe na Rwimbogo.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye tumira amatete tubandaye n'amakuru twabateguriye.
Inzamba
Radio Inzamba gateka kawe amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata cy'ubutunzi acirwe izo biri binyobwa bihingurwa n'ishiramwe bwa Rudina cyane cyane inzoga z'umbwoko bwa Amstel na Primus ari umuzibuye mu gisagara cha Bujumbura. Abanyagihugu bakaba batumva igituma ivyo binyobwa bitaboneka kuko atansiguro nimwe bararonswa n'abajejwe igisata cy'ubudandaji muri bwa Rudi. Teki inkuru tuyibaze Alexandrine Keza.
Amakuru ava muri bamwe mu badandaza b'ibinyobwa bihingurwa n'ishyirahamwe Brarudi mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko haciye indwi zibiri ibyo binyobwa cyane cyane inzoga zo mu bwoko bwa Amstel na Primus ari umuzi w'ibuye. Abadandaza canke abihereza ibyo binyobwa bakibaza igituma ibyo binyobwa bikena kuko atansiguro baronka haba iyo muri leta canke mu ishyirahamwe Brarudi. Muri kino gihe ngo bakaba bari mu ruhombo runini cyane kuko kandi bategerezwa kuriha amakori n'ibibanza bakoreramwo. Basabanyabona umukuru w'igihugu we akunze kuvuga ko ibintu byose yabyifatiye mu ntoke torera umuti ico kibazo.
Kuri kino gihinyobwa cyabura budi rirateye impungenge abanyagihugu. Izo ndivuga risunze bibikurikiye kuko ejo bundi murazi ko leta y'ubundi yafashe ingingo yo kuduza ibiciro aho ntabwo byabwigire bibonekana ko mu mateka y'Uburundi aho inzoga ashobora kuduzwa ko amafaranga amajana atanu ku icupa. Ariko uyu munsi umuntu aribaza none inzoga ko zandurugijwe eske zibura ku mbonye baki zija he ivyo ni kibazo nka leta y'Uburundi ishobora kwishura abanyagihugu kuko ubaho bigenze ni ukuri biteye isoni n'akamaramaza. Ntabwo bwari byigere bibaho aho Amstel ishobora kugera ku bihumbi bitanu abifashe mu maso ugasanga bari kubayidandaza ibihumbi bine n'amajana atanu. Nk'uko umukuru w'igihugu yama avuga ko ibintu byose abyifatira mu ntoki ibintu byose atababaza yikubita agashi abone ko abarundi tubabuze kuko ushobora kumbwira yuko inzoga twihingurira ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi zishobora kuba umuzi w'ibihumbi.
Kuhera ya makenga ajanye nikina jivyo binyobwa urugamba kwa radio Inzamba agateka kawe tigwa shobo ye kuronga au mwushi kilanganji bubudandaji na mahinguriro choki mnena ajejwe igisata cho kumenyesha makuru mwishira mwe Brarudi kugira matangu mucho kuri cho kibazo.
Alexandrine Keza arekenuye dokubitire mu gihugu cya Tanzania. Amakenga ni menshi mu mpunzi z'abarundi ziba mu makambi ya Ndutana Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania. Amakenga akaba akategwa no kubona abarundi bariko baraza gusaba ubuhungiro muri ayo makambi kandi n'abahasanzwe baba muri ayo makambi bariko barirukanwa ngo batahe byanka bikunda mu gihugu cyabo. Izo mpunzi zibaza ko ari umugambi wo kwinjiza muri ayo makambi inkozi z'ikibi zije guhungabanya umutekano w'izo mpunzi zigasaba abajuri guhagurukira ico kibazo. Reka inkuru tubibaze Edi Claude Ninazo.
Impunzi z'abarundi baba muri ayo makambi uko ari abiri bavuga ko batumva ingene haza abandi barundi bashasha baza kwiyandikisha kuba muri ayo makambi ya Nyarugusu na Nduta. Ni mu gihe n'abasanzwe bayabamwo bariko barirukanwa ku nguvu ngo basubire mu gihugu cyabo. Bibaza ko ari abantu barungitswe na leta ya Tanzania ifatikanije na leta y'u Burundi guhungabanya umutekano muri ayo makambi nk'uko bivugwa n'umwe muri bo.
Bari bapfuye mu nkambi ntamenye bari bagiye. Dufite amakenga yuko baza mu makambi mbese yuko baza guhunguka ariko baje bafite uwundi mugambi kuko urabona yuko umukuru w'igihugu aheruka kukwagiriza impunzi yuko twebwe tuza gutera umutekano muke mu gihugu twaje kuvamo tuve mu makambi tugaca twongera tugateza umutekano ngaha mu gihugu cya Tanzania. Bibonetse yuko ni umugambi leta Tanzania yoba ifise kugira ngo bashobore kuza kuduhungabaniza umutekano. Bizose byerekana mu makungu yuko za mpunzi arizo ziriko ziratera umutekano muke mu makambi no mu gihugu cya Tanzania. Dushishikara dusaba amashyirahamwe cyane cyane ayaharanira agace k'akazina muntu namwebwe abamenyeshamakuru dushishikara mu tudodorera hejuru mudusabire UN na leta ya Tanzania kugira ngo dushobore gusubiza umutekano kuko twebwe turabona yuko igice twahunze kitarava mu nzira.
Uruganda rwa radio Inzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka abaserukira ayo makambi y'impunzi uko ari abiri kugira batange umuco kuri ayo makenga y'impunzi. Tubibutse ko mu minsi iheze ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ryari ryatanze amakarata ndangampunzi muri ayo makambi ku bari batakiyafise. Impunzi zikaba zarashikirije amakenga ko hari abantu bakora mu biro by'iperereza mu Burundi baje bikika mukiza bakinjira muri ayo makambi guhungabanya umutekano w'izo mpunzi.
Edikolode nazwe arakenuye murunani CBDH vikari bavuga ko batangazwa cyane n'uwo murindi mushasha watanguye kwibonekeza w'abarundi bakirwa mu makambi impunzi ya Tanzania, kandi leta isanzwe ifise imigambi yo kwirukana n'izindi mpunzi zihasanzwe. Jean Bosco vyizigira avugira ugo runani asaba leta ya Tanzania gukurikirana umutekano w'izo mpunzi kuko hoba hari umugambi mubi wo kuzigirira nabi. Agasaba n'ishirahamwe yashize gukurikirana ico kibazo giteye impungenge impunzi z'abarundi. Tumutege yompi
CBDH vika turaba ku buzima bw'impunzi ico zizoba niba abo bantu bitwaje ibigwanisha aribo ubuzima bw'abazokomereka n'ubwo abazopfa. Twashaka kumenyesha ko bazobazwa leta ya Tanzania na hase kuko ayo mezi 10 bahawe kwaba uguhungabanya umutekano cyangwa kudahungabanya umutekano ntabwo biri mu nshingano za barundi bahungiye muri Tanzania. Rero niba amakuru dufise ariyo twashaka gusaba amakungu n'ishyirahamwe hase gukurikiranira hafi ayo makuru kugira ngo bakumire ibara ritararwa, kandi twashaka gusubira ku butare leta ya Tanzania nimba iri kwakira impunzi kandi hari ziriyo zimaze guhabwa amezi 10 kugira ngo zibe zavuye muri ico gihugu. Twokwibaza ibibazo byinshi ariko tunatanafitiye n'inyishu, inyishu twasaba gukurikiranira hafi twese nk'amashyirahamwe ashinzwe abatakazi na muntu nk'ishyirahamwe hase n'ibihugu byo muri aka karere.
Mu gusozera ano makuru nk'uko musanzwe mubizi ku munsi wa mbere mu gitondo ni umugwi Dinamo wafata indege ugenda mu gihugu cya Afrika y'Epfo mu gisagara cya Pretoria aho witabye inkino z'igikombe cya Afrika mu migwi yabaye ya mbere iwabo. Inkino zikazuba kuva ku itariki 9 ukwezi kwa gatatu gushika ku itariki ya 17. Mu mupira w'amaguru ihiganwa mu mpera z'inyindwi ryari rigeze ku ndwi igira 24 n'ubu bitaro iracari imbere ikabirusha amanota 10 yose Flambeau du Centre ikurikira uko inkino zagenze eka n'ayandi mahiganwa yabaye mu gisata cyo kwinonora imitsi. Tuyaze Alexandre Niyungeko
kundwe gira 24 ku munsi wa gatanu Buganda rukinzo yatsinze Moso Sugar kimwe ku busa Flambeau du Centre iza kwatsindira Burundi Sport Dynamique 4-1 Aigle Noir imakamba yatsinze Interstar kimwe ku busa. Ku munsi wa gatandatu Vitalo yatsinze Magara Young Boys 2-1 Amasipiri nayo yatsinda Bumamuru 2-1 Muyinga Olympic Star yatsinze Kayanza United 3-1 Message Ngozi kuri Stade Rukundo yatsinze Tel Aviv 2-1 nayo Musongati iza gutsindira iwabo Tigre Noir 2-1 Gushika ubu rero Vitalo niyo ikiri kuyisonga n'amanota 61 Flambeau du Centre iza mu kibanza cya kabiri n'amanota 51 Musongati igira gatatu n'amanota 48 ni mu gihe Magara Young Boys n'ubu ikiri mu kibanza cya nyuma n'amanota 5 gusa ikaba imaze gutsindwa ibitsindo 46. Aha mukamenya ko umukinyi Jean-Claude Ndarusanze wa Burundi Sport Dynamique gushika ubu ariwe amaze gutsinda ibitsindo byinshi akaba ageze kuri 16. Muri basketball mu rwi wa Dinamo kuri uyu wa mbere mu gitondo isaha 3 niho wafata indege ugana i Pretoria muri Afrika y'Epfo. Dinamo ikaba igiye guserukira Burundi mu nkino z'igikombe cha Afrika muri basketball ku mugabane wa Afrika. Dinamo akaba ari umwe mu mirwi 12 yitabye izo nkino zizoba kuva ku genekerezo rya 9 gushika kujya 17 z'uku kwezi turimo. Muri volleyball ho ku munsi wa gatandatu batanguje ihiganwa ry'abana batarenze imyaka 16 ni mu ntumbero yo kurondera abana bafise ingabirano zo gukina volleyball kugira ngo bakure bakurikiranwa neza izo ngabirano zabo ntizize zibapfe kubusa.
Alessandre Niyungeko arakenuye no ngaho nyene kuri ayo makuru y'inkino duciye dusozera ko amakuru twabateguriye kuri uyu wa mbere. Shimire mwe mwese mwarimu yateze yo minsi, shimire n'abagenzanje umwe wese ku ruhara yagize kugira ayo makuru aboneke. Murarane urwezi mu byanyu no mu banyu na gahwana.